radio ijwi y'Amerika. Iyi ni radio ijwi y'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Tumwese mu duteze amatwi uyu neza muri studio 10 muri kumwe na Frederic Munikije
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza. Amakuru ingingo z'ingenzi, u Rwanda rwafashe ingamba zo gukumira icyorezo cya Ebola.
Ubutaka bw'u Rwanda nta Ebola ihari. Tumwe duha abanyarwanda ni ugukomeza kwirinda. Ebola ni indwara idapfa kwandu. Kugira ngo umuntu yandure Ebola, ayanduzwa n'uyifite ari uko yamukozeho, ari uko yahuye n'amatembabuzi y'umurwayi wa Ebola.
Uyu ni Dr. Diane Gashumba, Minisitiri w'Ubuzima w'u Rwanda. Naho mu ntara ya Makamba mu Burundi, abantu barenga ijana bandujwe n'icyo bita ishyano bariye mu rubanza bahuriyemo.
Abanyakenya hamwe n'abanyatanzania bariko baribuka imyaka 20 iheze umuhari w'iterabwoba Al-Qaeda ukoze ibitero ku biro vya ambasade za Amerika muri ibyo bihugu.
Amerika yashubije ibihano yafatiye Irani yari yarabihagaritse by'agateganyo mu 2015.
Muri Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo yahoze ari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ari mu mbohe mu majana 8 zaraye zihawe ikigongwe na Perezida Alassane Ouattara ku vyaha zagirijwe bijanye n'uruhagarara hamwe n'ingwano yabaye mu gihe gitoyi muri ico gihugu mu mwaka w'2011.
Mube hafi rero aya makuru yose n'andi twabateguriye atabacika.
Abanyakenya hamwe n'abanyatanzania bariko baribuka imyaka 20 iheze umuhari ukora ibitero by'iterabwoba Al-Qaeda ukoze ibitero ku biro vya ambasade za Amerika muri ibyo bihugu. Ibitero byahitanye ubuzima bw'abantu barenga 250. Ibyo bitero byakozwe ku igenekezo ry'indwi y'ukwezi k'umunani mwaka w'1998. Byabaye ibitero vya mbere bikomeye bikozwe n'umuhari Al-Qaeda ku matungo ya Leta z'Ubumwe za Amerika. Abantu bashika 5,000 barahakomerekeye. Ambasaderi aserukira Leta z'Ubumwe za Amerika mu gihugu cya Kenya, Robert Godi, avuga ko intagondwa zashaka kuryanisha abanyakenya hamwe n'abanyamerika. Sekretari wa Departement ya Leta Amerika, Mike Pompeo, mu itangazo yashize habona, yavuze ko umubano hamwe n'imigendanire hagati ya Amerika n'ibihugu byo muri Afurika bicuditse na Amerika byifashe neza kurusha mbere. Yamara umwe mu banyakenya barusimvye wewe avuga ko abanyakenya amajana n'amajana bakirindiriye agashumbusho bahawe bahabwa na Amerika. Abanyamerika hamwe n'abanyakenya bakora muri ambasade bobo baramaze gushumbushwa. Douglas Sidialo, umuvugizi w'ishyirahamwe ry'abanyakenya barusimvye, yaracitse impumyi nyuma yaho akomerekeye mu cyo gitero cy'iterabwoba cabereye ku biro vya ambasade ya Amerika i Nairobi mu gihugu ca Kenya.
Uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashubijeho ibihano kuri Irani yari yarabihagaritse by'agateganyo nyuma y'amasezerano mpuzamahanga yo mu 2015 kuri gahunda ya nuclear ya Irani. Ibi bihano byibasiye ubucuruzi bw'imodoka, zahabu n'andi mabuye y'agaciro, ifaranga rya Irani n'urwego rw'imari muri rusange. Ku rubuga rwe rwa Twitter, Perezida Trump yanditse ko bizafata indi ntera nini mu kwezi kwa 11 gutaha. Ati umuntu wese uzakorana ubucuruzi na Irani ntazabasha kubukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Koko rero ku itariki ya 5 y'ukwa 11 gutaha, Leta Zunze Ubumwe za Amerika izasubizaho ibihano byo mu rwego rw'ingufu n'ibigo by'imari mpuzamahanga bikorana na banki nkuru ya Irani. Naho Perezida wa Irani Hassan Rouhani, mu ijambo yagejeje ku baturage be kuri televiziyo y'igihugu, yavuze ko Amerika ishaka guteza akaduruvayo muri Irani.
Muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hijwi rya Amerika. Simone Gbagbo yahoze ari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cya Côte d'Ivoire ari mu mbohe 8 zaraye zihawe ikigongwe na Perezida Alassane Ouattara ku vyaha zagirijwe bijanye n'uruhagarara hamwe n'ingwano yabaye mu gihe gitoyi mu cyo gihugu mu mwaka w'2011. Simone Gbagbo yari yaciriwe umunyororo w'imyaka 20 mu mwaka w'2015 nyuma yaho yagiriwe n'ivyaha by'uruhara mu guhungabanya umutekano w'igihugu. Mwaka uheze yara buranishijwe hanyuma araheza yambikwa izera kuvyaha yari yagirijwe abashikiza manza bari bamwagirije ko yararongoye akagwika kora ibitero vyo kwihora ku bantu bose bagwanya umugabo wiwe Laurent Gbagbo yari prezida ico gihe ivyo birego byavuga ko yahora aha ako kagwi ibigwanisho hamwe n'indege za kajugujugu zikora ibitero abantu bashika 3000 barishwe mu gihugu ca Cote d'Ivoire mu mwaka wa 2011 nyuma ya Laurent Gbagbo yankiye kwemera ko yatsinzwe matora mu nyuma Gbagbo yahavuye afatwa ashikirizwa sentare mpuzamakungu mpanavyaha irahe
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Korea ya ruguru yananiwe guhagarika gahunda yayo ya nuclear nkuko yabyiyemereye ubwayo mu nama yo mu kwa gatandatu i Singapore niko mujyanama mu by'umutekano wa Perezida Trump John Bolton yatangaje uyu munsi yasobanuye ko kubera izo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika idafite umugambi wo kudohora ibihano yafatiye Pyongyang John Bolton yavuze ko Perezida Trump aherutse koherereza ibaruwa umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya ruguru Kim Jong-un amubwira ko yiteguye kohereza nanone ministri we w'ububanyi n'amahanga Mike Pompeo i Pyongyang kugira ngo akomeze ibiganiro kandi ko na ubwe Perezida Trump rero yiteguye kongera guhura na Kim Jong-un bwa kabiri
mu gihugu cha Zimbabwe abajejwe gucungira umutekano hamwe n'abandi bantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana bakwise bongera baraturubika abantu isinzi mu mugambi wo gutuza abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi inyuma yaho habereye amatora yaranzwemo amatati ivyo vyatangajwe n'ishirahamwe rihanira gatya y'akazi na muntu Human Rights Watch uyu munsi kwa kabiri itangazo ryashizwe abona na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ishirahamwe rya Buraya naryo yiyamirije ubwo bugizi bwa nabi busubiye kwaduka ivyo birego bishikirijwe na Human Rights Watch birateye kubiri n'amakuru yatangajwe na Leta ya Perezida Emerson Mnangagwa avuga ku bugizi bwa nabi bushigikiwe na Leta bwose bwagizwe umuziro ishirahamwe Human Rights Watch rivuga ko ryatorokanije ivyemezo vyerekana ukuntu abasirikare ba Leta bakubise abantu bari mu kabare ko kumurwa mukuru Harare iryo shirahamwe yatangaje kandi amakuru avuga ukuntu abantu batandatu bambaye ibibahisha mu maso bakubise umusore arongoye urwaruka rutavuga rumwe n'ubutetsi bakongera bakanyuruza abagabo babiri Sibusiso Moyo umushikiranganje yajejwe imigendanire akanaba n'umusirikare w'umujenerali ari mu karuko ko muzabukuru yahakanye ayo makuru avuga ubugizi bwa nabi bukorwa n'abajejwe gucungera umutekano uyu munsi ku wa kabiri kandi abantu 27 bari mashirahamwe ahanira inyungu z'abanyagihugu bari bahagaritswe bagirizwa gutera umugomoko ku murwa mukuru Harare bari kuwe babanje gutanga ingwate
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda usibye kuri FM turi no ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera mu kanya sambiri y'ijo
mushora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.com
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda leta irasaba abaturage kugabanya ingendo mu gihugu cya Congo Republika ya Demokarasi ni mu rwego rwo kwirinda indwara ya Ebola imaze iminsi ivugwa mu ntara ya Kivu ya ruguru umunyamakuru wacu Kigali yasumita kaboyi araduye inkuru irambuye
Mu cyumweru gishize nibwo bumvikanye amakuru avuga ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kongiye kumvikana indwara ya Ebola nyuma y'aya makuru Ministeri y'ubuzima isaba abanyarwanda kwirinda kugana mu bice bivugwamo iyi ndwara nta mpamvu ikomeye ituma umuntu ajyayo Ministeri Diane Gashumba uyobora iyi ministeri mu kiganiro hayitangaza amakuru kuri wa kabiri yavuze ko nuwagira impamvu ituma yerekeza mu gihugu cya Kongo cyane cyane ahavuga iyi ndwara akwiye kwitwararika cyane akirinda gukora ku muntu ukekwa w'iyi ndwara akirinda irahahurira n'amatemba buziye ni ukuvuga icyuya inkari amacandwe ndetse n'amaraso Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda yatangaje ko nubwo kugeza ubu mu Rwanda nta ndwara ya Ebola irahagera ariko abanyarwanda bakwiye gukomeza kwitwararika
ku butaka bw'u Rwanda nta Ebola ihari tumwe duha abanyarwanda ni ugukomeza kwirinda Ebola ni indwara idapfa kwandura kugira ngo umuntu yandure Ebola ayanduzwa n'uyifite ari uko yamukozeho ari uko yahuye n'amatembabuzi y'umurwayi wa Ebola. Icyo rero cyerekana yuko habaye gahunda y'isuku ihoraho, isuku ikaba umuco, gukaraba intoki n'isabune igihe cyose ntabwo Ebola yatugeraho. Nubwo hakwinjira umuntu ufite Ebola mu gihugu cyacu, tubyirinze, ntabwo abandi bantu bakwandura Ebola.
Leta y'u Rwanda yatangiye kwigisha abaturage ibimenyetso biranga iyi ndwara, ndetse ikabasaba guhita batanga amakuru mu gihe babonye umuntu wese uketsweho iyi ndwara.
Ikindi twigisha abaturage ni ukumenya ibimenyetso byayo, kugira ngo nibaramuka babonye ufite iyo ndwara batanga amakuru bihuse ku ivuriro ribegereye, ku murongo wa nimero itishyurwa 114, ku buyobozi bwa polisi bumwegere, kuko iyo icyorezo cyabaye tuba tugifatanyije n'inzego nyinshi, n'inzego z'umutekano. Ingamba rero ni ugukomeza kwigisha abaturage, ni ugupima abinjira ku mupaka. Izindi ngamba twafashe nka minisiteri ni uko hariyo abakozi bo mu mavuriro pima nyine abashaka kwinjira mu gihugu bose. Izo ngamba rero zirahari, nta n'ubwo ari ku mupaka wa hariya igoma gusa, no ku zindi mbibi z'igihugu aho dutekereza ko icyo cyorezo gishobora kuba cyaturuka. Izo ngamba zirahari.
Nubwo abanyarwanda basabwa kwirinda, bamwe baganiriye n'Ijwi rya Amerika bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, batangaza ko iyi ndwara bazi ko ari mbi koko, ariko umuco ubagora.
Biragoye kuko hari igihe utamba kudasuhuje umuntu nk'iyo mudaherukana yumva ko hari uburyo bundi wabaye cyangwa se uko wanze cyangwa se agasuzugo n'ibiki, ariko niba ngombwa tuzajya tubikora. Iyo myumvire imwe tugenda tuyikuramo tuyirwanye.
Leta y'u Rwanda yashyize abaganga hirya no hino ku mipaka ihuza u Rwanda n'ibindi bihugu duturanye. Aba baganga nibo bapima binjira mu gihugu hose, bagasabwa ko umuntu wese bazajya bapima bakamusangana umuriro uri ku kigero cyo hejuru, kandi amaze iminsi arenze 22 avuye mu duce two muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Ebola yagaragayemo, bazajya bakumirwa kwinjira mu gihugu. Ebola ni indwara iterwa n'udukoko twinjira mu mubiri w'umuntu tugatuma ava amaraso ahantu hose hari umwenge ku mubiri we, ikaba yandura byihuse cyane binyuze mu matembabuzi ayo ariyo yose y'umuntu uyirwaye, kandi ikica vuba. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Dukubitire mu Burundi aho abantu barenga ijana bo muri zone Nyange bamaze kuvurirwa ku bitaro bikuru by'intara ya Makamba no ku yandi mavuriro yo muri iyo ntara. Bose bemeza ko bariye ifungurwa zirimo ishano mu rubanza bahuriyemo. Abatetsi bamenyesha ko bamaze guhagarika abikekwa ko bakoze ico caha ku mvu z'amatohoza. Ni inkuru ya Christy Munezero.
Yunzi bangahe batatu babashwe bacibwamwo bongera badawa.
Ibyo bimenyetso hamwe no kuribwa mu nda bidasanzwe nivyo bamwe mu ncuti z'abo bagwayi bavuga yuko ababo bafise. Iyo miryango y'abagwayi ubu barenga 118 yemeza ko ababo bafashwe inyuma yaho bafunguriye mu rubanza rwo kuganduka ku muhisi Ferdinand Hakizimana yarasanzwe ba ku mutumba Ruremba wo muri zone Nyange. Leocadia ni umuvyeyi afise umukobwa yibungenze afise ibyo bimenyetso, akemeza ku mwana wiwe yari yishano mu bifungurwa.
Urumva narinde gutanya kimaze kuri urwo rugo. Tiyo urumva rero ndashika rumva ndatanya kimaze ndataha. Rero bukeye ngiye ku rusengero ni Makamba ejo, nsanga umwana we wanjye ari ku izone, umugabo w'umwana wanjye ari mu kubiri. None uwo mwana rero na nyene yari kuri urwo rubanza nyene yarahari ibiribwa ngira ngo twarimo ko ari sumu. Urumva yangu yatetse mu muceri. Urumva jero no banariye utari muri zene kuko ngo isufura z'umuceri zari zibiri. Yangu yakaheza nyine umwuga umwana wanje. Urumva nyene ko arimo kubira nyene. Ibagabo yaziyinda yuguruye.
Umuntu waro baremeza ko bumvise amakuru avuga yuko hari abantu barishano mu rubanza. Jafet Ntungwa nayo mustaneri wa komine Makamba avuga ko afise icizere kuko benshi mu bariko baravugwa bariko baratora kamitende.
Ibyo barafunguye byose bitamereye neza byagiye mu mfungurwa na cyane cyane bavuga yuko wari umuceri. Ubu rero benshi bashika nko 118 nibo bamaze kwakirwa ku bitaro bikuru, kandi abo bose bakiriwe bameze neza. N'umuntu twaciyeho tubona bameze neza.
Leho Kadia avuga ko afise ubwoba ku mukobwa wiwe yemeze yuko yarishano kandi asanzwe yibungenze ashobora kugira ingorane. Ubwiwe hazoba araha Imana mu gihe umukobwa wiwe yovugwa agakira akongera kibaruka atangorane.
Ndacareje Yezu niwe njye nkumampereza Yezu nta bindi mwesinzi. Nanye n'ugurubanda nanye yararuse ingorane. Ubwo abanyamuntu urumva yavuze ati yarabigize. Niyetu kusatia kumuchiri rubanza. Kwa kutuwe kwa vandunda rubanza tuko mchira. Ni ima nizo mchiri rubanza.
Mustaneri wako mine Makamba na shoka ye meza ko abo bantu bari yeko ko ishano. Ariko abake kwa ko wabara kozi chochaha. Wabaye barahagari kwa kumfuza matohoza.
Abagangana jemeza yuko wabari ishano. Ariko abajejwe ubutungane bariko barabikurikirana hariho batanu babaye baraja mu butungane kugira ngo babatohoze ko mubari uko barateka izo bifunguko rero amatohoza ni yazoshira ku rutoki yuko ari ishano canke ari izo mfungurwa zitari zimeze neza
kubitaro bikuru vya Makamba na makuru ashima gutanga kubijanye nico basanze abagwayi bakirie bagwaye bamwe muri abo bariko baravugwa akaba harimo Nyabenda Eveline umufaso ni Eric Araganduka ku mugabo wiwe Imakamba Krisi Munezero juri America
banywanyi bijuri ya America uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
inyuma ya imyaka 20 habaye igitero cy'abihevyi kuri ambasade ya Amerika i Nairobi muri Kenya cyahitanye abantu barenga 200 abacitse ku icumu n'abahakuye ubumuga basaba gushumbushwa na leta ya Amerika kubera ya Kenya ataco yabahaye kuri uyu wa kabiri hahoze ubuserukizi bwa Amerika hakozwe ico gitero habereye ibirori byo kwibuka abo ico gitero cyahitanye kabaye kandi nakaryo ko gusubira kwiyamiriza ibikorwa by'iterabwoba ni inkuru ya Eloge Birikaneza umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika i Nairobi
the day was clear akukuwa na shida yoyote and in the time ile ilikuwa kama saa 4 na nusu tukasikia mlio wa kwanza
Paul Karukurima n'umugabo w'abana batandatu bagendera ku gakinga bamusunika imyaka 20 mbere yaha yarafite iduka iruhande haho za ambasade ya Amerika i Nairobi Nibisigarira vy'amabombe nibiyo vyamusanze bimusigari kimuga.
Mimi nikuwa mzima nitembea.
Jewe nari inkomeye nigendera ariko kumva ico gihe iyo bombe inkubise naciye mera nkugwaye tetanus ikiramugaza amaguru yanje. Iyo tetanus imaze kunyinjira nasubiye ku bitaro baramvura mpabwe imiti gushika n'ubunja kwivuza. Muri iyi myaka yose ubutunzi bwanje bwose bwaraheze n'iduka yanje ikirahambagaho nyene. Narakubititse cyane mbere hanahora ngumana n'abana banje n'umugore wanje ariko vyabaye ngombwa ko bagenda nkaguma aha ku bitaro ndije nyene nabo bakaza kundaba gusa
wawa kujya kuniangalia
nari mwadama yakomeretse ku maguru no mu mutwe niko kuko we n'ikindi kintu kimusonga kurusha ibura ry'inshumbusha
ilikuwa kwa bank hii ambayo inaitwa National Bank of Kenya iko karibu tu mita kidogo kumie kwa Embassy American
Nari kuri banki y'abiti banki y'igihugu cha Kenya yari ku metero nke ya ambasade ya Amerika twari ndani muri banki hanyuma dusohotse twumva urwamo kandi ico gihe abakozi bari muri yegeregere kuvyukuri kuva ico gihe mu 1998 nta nshumbusho nimwe turaronka
hatujapata fidia yoyote
izo nshumbusho na karuku ntarazi kubita ijisho
Sijayifidiwa ata kitu ata kidogo.
Nta nshumbusho nimwe ndahabwa n'umunsi numwe nta nikuta nta nimeya bikunda dusavye leta ya Amerika idufashe kuko iyacu yiboneka ko yatwibagi. Abandi nabo nka Pamela Olum yabuze umunega bagendana mu babaro nubwo bagifise ivyizigiro.
Nikifikaga pale kwa gate kandi mafikira inaanza kubadilika.
Iongeze harya ku muryango ivyumviro bica bihinduka biraruhije rwose ariko turashima Imana aho tugeze iyo myaka 20 simike se wabana yapfuye bataratangura ishure narina na se ubu bose barakuze umwe wese yironderera ubuzima.
Tafutia maisha.
Ubwo buzima nibwo Martin Kimani atwari kigo cy'igihugu kigwanya iterabwoba sanga bufasha kubandanya urugamba.
As Kenyans, we remember and honor those who were killed.
Nkaba Kenya twibuka tukubaha baguye muri bijya bitero n'ibihumbi byakomeretse. Abanyakenya turishimiye kugwaniriza hamwe iterabwoba n'abagenzi bacu kubwo umutekano w'imiryango yacu, ikibano n'igihugu cacu. George Ngigi na waserukira bacitse ku icumu uyu munsi hari icumu yibutsa iruhande yo kumugara no gutakaza utwiwe twose.
Unikumbusha shida na chanzo chake kilianzia hapa.
Unyibutsa mahano yatanguriye ngaha, unyibutsa kandi ibintu bibi cyane umwana w'umuntu ashobora gukora. Abana banje biga ku mashuri yisumbuye meza meza, nanje nari mbayeho ubuzima bwiza n'umufasoni wanje. Urabona rero icyo kintu, iyo bombe yarahinduye ubuzima bwacu. Robert Frango dekaserukira Amerika muri Kenya na wasanga imigambi y'iterabwoba barimo ibi rwose.
We know that Al-Qaeda had not one but three terrible goals. Their immediate purpose.
Turazi ko Al-Qaeda itari ifise imwe, ahubwo intego zitatu z'uburake. Intumbero yihuta kwari ukwica no kurimbura, ariko bari bafise ikirushirije mu mutwe, bashaka kuduteranya, guteranya abagenzi Kenya na Amerika. Al-Qaeda n'indi migwi y'iterabwoba bakomeje ibitero vyabo uhereye New York, Paris, ukaja Berlin, Garissa n'imangazini ya Westgate.
To the mall at Westgate.
Muri byose mwenda mbijiwe umuhinga mu bijanye n'umutekano asigura ko nubwo inzego za Kenya zigerageza kiragahaze.
Wananchi wa kawaida hawajui hapaja kuwepo na effort direct effort.
Abanyagihugu basanzwe ntibazi, ntiharabu twigoro twukwigisha abanyagihugu no kubabwira ingene bifata haramutse habaye ibitero. Nta nyigisho ziraba mu bisagara byacu, si nko mu bisagara nka Los Angeles aho usanga umuji wose wigishwa ibijanye n'iterabwoba. Imiji nka Beijing abantu bose barigishwa, Dubai niko kuko usanga hoho nabantu babere kuturoyero twingene bo kwifata batewe. Ibisagara nka Jerusalem, Tel Aviv abantu barigishwa, mu Bwongereza Londres,
Uingereza London
abantu barenga 200 harimo abanyamerika 12 n'umunyarwanda umwe niho baguye mu gitero cyitiriwe n'intagondwa za Al-Qaeda kuri ambasade ya Amerika Nairobi. Ikindi gitero cyakozwe mu munsi nyene kuri ambasade ya Amerika Dar es Salaam muri Tanzania ku masaha amwe y'isaha zine z'agatondo, naco cyahitanye abantu 11. Eloje urika neza Nairobi, ijwi rya Amerika.
Eloje urakoze. Dusubire mu Rwanda rero, aho mu mujyi wa Kamembe abaturage Kamembe muri azi ko ari mu burengerazuba bw'u Rwanda. Abatuye rero uyu mujyi bavuga ko ibiribwa bibahenze kurusha mu yindi mijyi y'igihugu. Bemeza ko abacuruzi babahenda bitwaje ko babona abakiriya benshi baturutse hakurya y'umupaka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima araduye inkuru irambuye.
Kuwa gatandatu yarari kugushaka no kuri bibiri yabuze.
Mu kuri yanguranye pe.
Ibicuruzwa aba baturage bavuga ko bihenze cyane ni ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi, birimo inyama, ibishyimbo, imyumbati, ifu ndetse n'imboga. Mu gihe bari mu mezi impeshyi akunze kubonekamo ibiribwa byinshi hirya no hino mu Rwanda, aha mu mujyi wa Kamembe ho bitandukanye n'ibyo. Ku bw'aba baturage, ibiribwa ntibyakabaye bihenda kuko uyu mujyi wa Kamembe ufite ibyaro byinshi biwukikije bikorerwamo ubuhinzi n'ubworozi. Impamvu bo bakayishakira ku bakiriya bava mu mujyi wa Bukavu hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hano hahahira abakongomani benshi cyane. Ubundi abakongomani badatwara nk'ibintu by'imyaka, ibishyimbo, ibijumba n'ibindi byinshi nk'inyama, usanga abakongomani aribo tubona aribo batuma ibintu bisa naho bikiri igice byo hejuru.
Dore ko nyine baza ari benshi kandi n'amasoko n'abaranguramo hano mu isoko aba ari benshi. Hari abaturuka kure nabo bakongomani bakaza kurangura, none iyo mpamvu bigenda bigura.
None se baza kurangura ibyo bijumba n'ibindi byinshi n'imboga n'isombe bari kuri n'umishogoro, bituma nyine bizamuka ibintu ntibiboneke nyine neza.
Icyakora iri zamuka ry'ibiciro by'ibiribwa kuri bamwe ngo ryanareberwa mu ndorerwamo y'imibanire itifashe neza muri iki gihe hagati y'u Rwanda n'u Burundi, kuko nta bicuruzwa bicyambuka ku mupaka wa Ruhwa bivi Burundi ngo byerekeze Bukavu.
Urabona ko mbere abakongomani hari igihe bajyaga guhahira i Burundi, none ibiryo by'i Burundi byagumye wabo ibikiva i Burundi bijya Bukavu, ariko abazi Bukavu baraza bakabihahira hano. Urareba nk'ibishyimbo, nk'ubu turi mu mwero w'ibishyimbo, ariko ntiwamenya ko ibishyimbo byeze ikiro ni 400-500, kubera iki? Abakongomani baraza bakabigurira hano. Ziriha nyama ubu y'umugenzi wanjye avuze, inyama baraza bagakebesha inyuzi bagateruza bakajya.
Ku ruhande rw'abacuruzi b'abanyarwanda hikamembe bariko ni inyungu ndetse usanga bahani n'icyashara bagiteze ku baguzi bava hakurya y'umupaka kuruta bagenzi babo b'abanyarwanda.
Nibo baduhahira kuko iyo batari kuduhahira ibintu byose birahomba.
Twe ni inyungu kuko abanyarwanda nta mafaranga bakigira, duhahirwa n'abakongomani.
Umukiriya w'umunyarwanda bahaha ibiro bitatu ariko umukongomani azashaka ibiro jana kuko n'abakeneye inyungu agiye gucuruza.
Nicyo kidufasha hanini. None se twe twabizana nyine tukanabyigurira bari baturuki bukavu n'abakiriya kandi nabo tuba dukeneye.
Icyifuzo cy'abaguzi b'abanyarwanda mu isoko rya Kamembe ariko nuko leta yagigena ibiciro ku biribwa bimwe na bimwe ku buryo butabangamiye buri ruhande.
Turasaba leta ko yaduha ibiciro bihoraho bitatugoye, yenda bitatuma nabo banyamahanga babibura. Ariko natwe abanyarwanda twebwe tukabibonera hafi.
Icyakora inzego z'ubutegetsi aho rusizi zo zivuga ko kugena ibiciro bidashoboka kuko igiciro kigenwa n'imiterere y'isoko ubwaryo. Bwana Kayumba Ephrem ni umuyobozi w'akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Iyo abagura babaye benshi, icyo gihe birumvikana ko igiciro kirazamuka. Iyo kizamutse rero hasigara iki? Hasigara ku bushobozi bwo bangwa ese ba bantu bose bagura kuko bajya ku isoko bose ntago banganya ubushobozi. Rero mu kugikemura nk'ubuyobozi bw'akarere ni ukongera ahubwo ibintu ibicuruzwa bijyana ku isoko. Icyo gihe hazabaho kuringaniza ikigero cy'abagura ndetse n'abazana ibicuruzwa, none wenda n'igiciro kibe gishobora kuba cyamanuka.
Kuba inzira ya hafi ku baguzi b'i Bukavu bajya guhahira i Burundi ariho umupaka wari uhuza u Rwanda n'u Burundi isa naho ifunze kuri ubu kuko nta bicuruzwa bikihanyuzwa nka mbere, bigaragara ko byatumye abaturuka i Bukavu basigarana isoko rimwe ryo guhahiramo ariho umujyi wa Kamembe. Ibi ariko birakomeza kugira ingaruka ku bamikora aciriritse ku ruhande rw'u Rwanda kuko hari na bimwe mu byo kurya badashobora kwigondera.
Birayi bisigaye bifite abaryi ba nyirabyo.
Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri saha, ariko imbere yaho reka tubibutse amakuru twabashikirije. Twabwiye ko Abanyakenya hamwe n'Abanyatanzania bariko baribuka imyaka 20 iheze umuhari ukora ibitero by'iterabwoba Al-Qaeda ukoze ibitero ku biro bya ambasade za Amerika muri ibyo bihugu. Ibitero byahitanye ubuzima bw'abantu barenga 250.
Uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashubijeho ibihano kuri Iran yari yarabihagaritse by'agateganyo nyuma y'amasezerano mpuzamahanga yo mu 2015 kuri gahunda ya nuclear ya Iran. Ibi bihano byibasiye ubucuruzi bw'imodoka, zahabu n'andi mabuye y'agaciro, ifaranga rya Iran n'urwego rw'imari muri rusange bya Iran. Ku itariki ya 5 y'ukwa 11 gutaha, Leta Zunze Ubumwe za Amerika izasubizaho kandi ibindi bihano mu rwego rw'ingufu n'ibigo by'imari mpuzamahanga bikorana na banki nkuru ya Iran.
Simone Gbagbo yahoze ari umutambukanyi mukuru w'igihugu cya Cote d'Ivoire ari mu mbohe 800 zaraye zihawe ikinongwe na Perezida Alassane Ouattara ku byaha zagirijwe bijanye n'uruhagarara hamwe n'ingwano yabaye mu gihe gitoya muri icyo gihugu mu mwaka wa 2011. Simone Gbagbo yari yakiriwe umunyororo w'imyaka 20 mu mwaka wa 2015, inyuma yaho yagiriwe n'ibyaha by'uruhara mu guhungabanya umutekano w'igihugu.
Korea ya Ruguru yananiwe guhagarika gahunda yayo ya nuclear nk'uko yabyiyemeje ubwo bwayo mu nama yo mu kwa gatandatu i Singapore. Ni John Bolton wabitangaje. John Bolton ni umujyanama wa Perezida Trump mu by'umutekano. Yavuze kandi ko Perezida Trump yandikiye Kim Jong-un amubwira ko bashobora kongera guhura bwa kabiri.
Nshuti mwese mukundi radio y'Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye kuri isaha bigarukiye ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buryo bw'izuma hamwe na Innocent yadufashije kwigiranya ibiganiro. Amakuru mwashikirijwe na Frederic Nkundikije
na Thomas Kamilindi. Turabashimiye cyane rwose, mukomeze mugubwe neza na radio y'Ijwi ry'Amerika. Murakarama.